VOA Afrique.
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika vugi Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi. Na Eugenia Mukankusi basuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha. Amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira no kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. Imiryango 500 yo muri zone Gatumba muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura iheruka guterwa n'imyuzu irimo kwezi kwa kane ikayisiga mu kangaratete yarayihawe imfashanyo n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR.
Jewe narose uburengeti butatu, ndonka uburago butatu, candonka ihema zibiri, n'isabune zitatu, n'akabido n'indobo zibiri.
Uwo mukenyezi n'umwe muri aba bantu basize ubuheruheru n'imyuzure bahawe ibikoresho n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR. Hagatatu nabibutse ko umuryango w'abibumbye kuri uyu wa gatanu wibuka isabukuru y'imyaka 75 umaze ushinzwe. Iyo nkuru ku nkunga ya HCR hamwe n'izindi twabateguriye zirimo amakuru hirya no hino ku isi ni mu kanya ntimujye kure ya radio yanyu. Tubanze tubagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Twateguriwe kandi turagezwaho na Diane Inahazwe. Diane, waramutse neza.
Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yagenye umurundikazi Giovanni Biha mu kibanza cicegera c'intumwa idasanzwe ya ONU muri Afrika y'Uburengero na Sahel. Madame Giovanni Biha yarasanzwe ari umuyobozi mu biro vy'umunyamabanga mukuru wa ONU birabi vy'iterambere. Imbere yaho yabaye icegera c'umunyamabanga mukuru ashinzwe iterambere mu gisata c'inama mpuzamakungu cita iterambere n'ubutunzi bwa Afrika gifise icicaro ya Addis Abeba muri Ethiopia. Yakoreye kandi igisata ca ONU kijejwe iterambere PNUD mu mfunyapfunyo ku cicaro caco gikuru kiri New York aha muri Amerika. Abakuranye nawe mu mwanya yamaze New York imbere yo kurungikwa na ONU mu bihugu bitandukanye babwije irya Amerika ko ari umukenyezi w'incabwenge bipfurije amahigwe masa mu mabanga yiwe mashasha. Giovanni Biha afise impamyabushobozi master mu Gifaransa mu vy'ubutunzi yavanye kuri kaminuza ya Illinois aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tukiri kuyavuga ijyanye no ku isi, ibihugu by'Ubufaransa, Ubudagi n'Ubutaliyano vyahamagariye amakungu kureka kwivanga mu matati ya Libya. Ibyo bihugu vyasavye kandi impande zishamiranye muri Libya guhagarika ingwano atakirinze gusabwa. Mu itangazo rusangi ivyo bihugu vyibukije amakungu ko ibihano vy'ibirwanisho akanama ka ONU kajeje umutekano kashiriho Libya bibwirizwa kubandanya vyubahirizwa. Kuva ubutegetsi bwa Muammar Gaddafi butembagaje mu 2011, Libya iri mu ruhagarara rutavana ko rutegwa hanini no kutumvikana hagati ya Leta y'Ubumwe yashinzwe biciye mu masezerano yabonetse ahagarariwe na ONU. N'uruhande rw'umumarshal yitwa Khalifa Haftar agenzura ubuseruko bw'ico gihugu. Ugo ruhande rwa Khalifa Haftar rushigikiwe n'ibihugu birimo Burusiya, Misiri na Emirate z'Abarabu biyunze, mu gihe ONU ku ruhande rwayo yemera ko igihugu kiramutswa Fayez al-Sarraj yahawe ubutegetsi biciye muri Leta y'Ubumwe. Kuyavuga ku mugabane wa Afrika kandi, akanama ka ONU kajeje umutekano ku munsi wa mbere kazokwiga ku kibazo Ethiopia ifitaniye n'ibihugu vya Sudani na Misiri ku rugomero ico gihugu kiriko cubaka ku ruzi Nil. Inama yo kuwa mbere uza izoba hakoreshejwe video igashobora kuzokurikiranwa n'abavyifuza bose yasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha mwomenya ko Ethiopia yifuza ko urwo rugomero rwitiriwe Grand Barrage de la Renaissance rutangura gukora vuba, gutyo igategekanya ko mu ntango z'ukwezi kw'indwi itangura kubuzuza amazi. Ico gihugu kikavuga ko Sudani na Misiri vyemera canke vyareka iryo sango ari ntabanduka. Ni mu gihe ku ruhande rwa Sudani na Misiri ivyagije ivy'uko Ethiopia ishaka kugwigungana ku nyungu zayo bwite ari vyinshi. Ivyo bihugu bisanga ugo rugomero ruzogabanya cane amazi yo ku butaka bwavyo. ONU ihanura ko izo mpande zose ziganira. Umunyamabanga mukuru w'iryo shirahamwe Antonio Guterres yavuze ko ishirahamwe aramutswa riniteze kuzozihuza. Ayagezweho hirya nino ku isi tuyasozerere mu karere kuri kano gakuru keza ko muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo yaraye yemeje ko ikiza ca Ebola cari kimaze iminsi carashinze imizi mu burasirazuba bw'ico gihugu caheze. Umukuru w'ishami rya ONU ryita amagara y'abantu ku isi OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yakeje ico gihugu agisaba guca gishira inguvu mu kurwanya no gukumira ibindi biza bikigihanze birimo virus ya corona na gasama. Ebola imaze gusinzikaza Congo ku nshuro 10. Inshuro ya nyuma yemejwe guhera mu kwezi kwa munani mu 2018, abajejwe amagara y'abantu muri ico gihugu bemeza ko kuva ico gihe yahitanye abantu bababa 2,300. Umushikiranganje w'amagara y'abantu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yemeje ko ico kiza caheze, yavuze ko bitoroshe kuri ino nshuro kugituza kuko cibasiye uburere buvugwamo imirwi y'abitwaje ibirwanisho.
Diane Ntazwe, urakoze kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Murumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Bumvikanira kuri FM 88.3 no kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19.22 ku mugoroba na metero 25.31 na metero 41 mu gitondo. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mwize ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba. Ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Amakuru yacuye mu karere turahera mu Burundi. Uyu munsi nibwo habaye imihango yo guherekeza umurambo wahoze ari perezida w'iki gihugu Pierre Nkurunziza. Ku buryo burambuye turaza kubagezaho mu biganiro byacu biri imbere. Imiryango 500 yo muri zone Gatumba ya komine Mutimbuzi turi mu ntara ya Bujumbura iheruka guterwa n'imyuzure ejo kwa kane yahawe imfashanyo n'ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku mpunzi HCR. Iyo mfashanyo igizwe n'ibikoresho byo mu nzu. Inkuru mugezwaho na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Ishyirahamwe HCR ryitaho impunzi riharura imiryango irenga 300 yahuye n'imyuzurira kuva mu kwezi kwa kane no mwaka, yemeza ko ryaserutse kuri iyo miryango iri mu kangaratete mu ntumbero yo kunganira ayandi mashyirahamwe amaze kubafasha. Bernard Ntwari ajijwe kumenyesha amakuru muri HCR mu Burundi.
Twashatse kuza kubagarukirako nk'uko n'abandi bose babaje kubagarukirako, ariko urumva yuko abo bantu ari benshi kugira ngo umuntu abafashe ari umwe biragoye. Twebwe rero twaje nk'ishyirahamwe ryaje gutabara n'andi mashyirahamwe turaje ko yaje. Uno munsi rero twaje gufasha imiryango ishyika 500. Muri abo harimwo n'impunzi nabo zonyine zari zisanzwe ziba ngaha bashika imiryango 108. Yebaba mu makartie ya Gaharawe, Bugizo, Warubondo, Kinyinya 2, Kigaramango. Rero nkuko nababwiye ntawe uri gushobora kubafasha bose, mugabo hariho iyo twakurikije kugira ngo dushobore gufasha abo bantu. Usanga ari abantu rero batishoboye, bamwe bagizwe nk'abakenyezi usanga ari bo bakuru b'umuryango, abana batari kumwe n'ababyeyi, abantu bakuze, abakenyezi bibungenze n'abandi. Rero twabifashijemo na Caritas.
Ishyirahamwe HCR ryatanze imfashanyo igizwe n'ibikoresho byo mu nzu kuri iyo miryango isinzikajwe n'ubukene kurusha iyindi. Ntwari 2.
Imfashanyo irimo ibintu bitari bikeya ibyo umuntu akenera mu buzima bwa minsi yose, cyane cyane nk'abo bashikiwe n'ico kiza. Harimo rero uburengeti, hakabamo indobo, harimo n'amajerikani, hakabamo amasabuni, hakabamo mustike. Hama cyane cyane rero twabahaye n'amabashi, kuko nk'umuntu atagira haba kugira ngo ashobore kuronka hake ku musaya mu kurindira yuko ashobora gusubira kunaga, hama akaronka n'abandi bamufasha kugira ngo akazi gasubire uko kandi kameze. Rero ibyo twatanze ni ibyo.
Abaronkejwe izo mfashanyo barashima ko ari abagira neza babandanya kubashikako. Uno mukenyezi afatiye ku buzima yarabayemwo n'umuryango wiwe hagiye kuba karusho.
Jewe narose uburengeti butatu, ndonka uburago butatu, ca ndonka ihema zibiri n'isabune zitatu n'akabido n'indobo zibiri. Nukuri nibyo gushimira Imana, kuko ahantu twari turi n'ahantu tutaronka icyo tuvomamwo n'ahantu tutaronka nk'icyo twifuka. Nkajyeho ku bwanje naragwajije abana hejuru y'imbeho, ngize ngo nshike ndaramusegetera nsanga abana baritunye. Eka ni vya mbere vy'amahoro.
abataronkejwe imfashanyo kuri uno wa kane muri ako gace ka Gatumba kari mu burengero bw'intara ya Bujumbura basaba ko nabagenzi babo babayeho nabi nabo nyene bofashwa.
Nukuri hariho nabandi bagifise ibibazo muradufasha nabo nyene mubagarukire ko ibibazo birasa ariko ntibingana mugana nabo nyene ahantu turi eka nukuri ntihashesheje Imana icyubahiro muzokwame mwibuka nabandi bashitse mu byago nk'ubu turarose uburengeti tugiye gufuka abana ndibaza ibintu by'imbeho ntibizosubira kubakora ko murakotse.
Bernard Ntwari ajijwe kumenyesha amakuru mu ishyira mase ari mu bakozi baryo bari bagiye gutanga izo mfashanyo aributsa ko hari n'ayandi mashyirahamwe ajejwe gufasha abari mu ngorane.
Uno munsi ibyo twashoboye kuronka nicyo tubira kuronka ibindi tugeze dusubire tubitanga turahe n'abandi. Urumva kubatera kamo ni byiza ariko rero ishyirahamwe ryose rifise ipfo ryabitunganije ngene ryitunganije. Yego urumva nk'uko mubizi hariho amashyirahamwe araba abana, hariho amashyirahamwe araba abakenyezi, hariho amashyirahamwe rero aja hamwe muri iki gikorwa usanga harimo abantu benshi, harimo na leta irafisemo igikorwa gihambaye cyane rwose kandi iramaze gufasha n'ibiracafasha.
Imyuzure yari yateye muri zone Gatumba biturutse ku ruzi Rusizi kuva mu kwezi kwa kane uno mwaka iriko iragabanuka. Abajejwe intwaro muri iyo zone cyo kimwe nabo barongoye bafise icyizere ko mu minsi iri imbere bazosubira mu ngo zabo bakava mu buzima bubi babayemo mu mahema.
Desire Hatungimana arakoze kuri iyi nkuru ijwi rya Amerika ryabateguriye ryifashije abanywanyi bayo mu Burundi. Tukiri mu Burundi, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa muntu Human Rights Watch rifite impungenge ko gukandamiza abatavuga rumwe n'ubutegetsi bishobora gukomeza mu Burundi. Inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Human Rights Watch ayandi mashyirahamwe mpuzamakungu ahanye agateka kazi na muntu nakamenyesha makuru co kimwe n'abahinga bakorera ku bibazo vy'u Burundi n'akarere basavye Perezida Mushasha imbere yuko arahira kwita ku kintu kimwe kibaraje ishinga kwihutira kurekura abafunga ibivyumviro vya politike n'amenyesha makuru hamwe n'abahanye agateka ka kiremwa muntu. Yamara inyuma y'indwimwe yonyene Perezida amaze kurahira basa n'abacitse intege bavuga ko hanini babitewe n'uko barenga iyo mebunyoni yagize umushikanganje wa mbere w'igihugu. Louis Majas rukira umuryango Human Rights Watch muri Afrika yo hagati yavuga ko ari ubutumwa bukomeye mu gisata cy'agateka kazi na muntu.
Punua Human Rights Watch le fait que monsieur Bagnoni ait été choisi comme premier ministre, c'est un très mauvais signe. Monsieur Bagnoni, il a été sanctionné par les États-Unis en 2015. En 2015, New Human Rights Watch avec
kubacu, plusieurs Human Rights Watch kubona umushinga ntahe bunyoni yatowe nk'umushinganganje wa mbere n'ikimenyetso kibibose mu 2015 yarafatiwe ibihano na Amerika. Uwo mwaka nyene twebwe muri Human Rights Watch n'abandi bashakashatsi twatohoje kwiyongera kwihamwa n'amabi yakorewe abikekwa canke abagwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ayo mabi ahanini yakorwa n'abajejwe umutekano n'urwaruka rwa CNDD-FDD imbonerakure. Icyo gihe bunyoni yari minisitiri w'umutekano akaba n'umukuru w'igipolisi, bisigura ku bwa Human Rights Watch kuko kwiyongera kwihamwa wari ku isonga y'imikorere yako yari bunyoni.
Monsieur Bagnoni, il était à la tête du système qui était responsable pour cette répression.
Niko bwana maji yabwijwe rya Amerika mu kiganiro cyihariye. Mu ijambo yashikirije abarundi n'amakungu Musa Shikira Mabanga, Perezida Evariste Ndayishimiye yaramaze kwishura bimwe mu bihugu n'amashyirahamwe mpuzamakungu harimo Human Rights Watch. Yabisiguriye ko Burundi butigishwa ibijanye no kubahiriza agateka ka kiremwa muntu.
Bamoroheza gupfa
ariko amakenga yamaje ntahera.
Pour nous c'est un indicateur que le nouveau gouvernement de le président
actuel ko leta nshasha president Evariste Ndayishimiye yakwa kubandanya na gahunda yo gukandamiza abatavuga rumwe n'ubutegetsi yashinzwe na Pierre Nkurunziza. Umukuru w'igihugu wahamagariye abasi by'abanenga bose kubanza kurindira bakanenga ibikorwa bamaze kubona, akanashimangira ko atahukwiye gusuzugura igihugu ciwe. Imyaka 5 ishize imigenderanire yarunyutse hagati y'Uburundi n'amakungu kubera bamwe mu bategetsi b'ico gihugu bagirijwe uguhohotera agateka kazina muntu. Amatohoza yuguruwe na sentare mpana vya CPI yatumye Burundi buyisokoramwo kibi gihugu ca mbere kw'isi kiyikuyemwo. Ntibwagarukirije aho bwanuga igisata ca onu ikijejwe ateka kazina muntu bwagiriza abahinga batohoza kuvyaha vyaba vyarakozwe gukorana n'abashaka gutembagaza ubutegetsi. Umushikiranganji wa mbere wo Burundi ari ku rutonde rw'abategetsi 12 b'Abarundi bafatiwe ibihano na Amerika n'umwe bwa Buraya. Abenshi muri bo ni ntwaza ngabo zo ku rwego rwo hejuru mu nzego z'umutekano n'ukwivuna abansi. Eroje urika neza ijwi rya Amerika.
Eroje urika neza, urakoze. Twerekeze muri Uganda aho impunzi zituye muri iki gihugu zitakamba kubera ikibazo cy'inzara ibugarije. Zivuga ko icyo kibazo cyarushijeho gukomera kuva aho icyorezo cya virusi ya corona cyadukiye. Zirasaba ubutabazi bwihuta amazi atararenga inkombe. Inkuru y'umunyamakuru ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi muri Uganda.
Tubayeho nabi ku buryo n'imiburiburi umuntu ashobora kurya, ugasanga umuntu arashatse nkarasiyo agahebera nk'abana kuri akabana babo batabafite kwihangana, abantu bakuru tukihangana, ugasanga umuntu arya rimwe ku munsi mu gihe umuntu aba yandikiwe kurya saa sita akajyana ninjoro, ugasanga umuntu ariko arajya mu ijoro honyine aho ku mutima ari utujyo duke umuntu akaduhebera abana.
Uwo ni umwe mu mpunzi z'Abarundi zituye mu nkambi ya Rukinga mu burengerazuba bw'igihugu. Ukurikije impunzi kimwe n'abagenzi be nashoboye kuvugana nabo, kuba ari impunzi ubwabyo bafite byinshi bataronka, akaba ari icyorezo cya corona cyaratumye ubuzima bwiyongera kumera nabi ku buryo bamwe batagifungura, akaba inzara ibamereye nabi.
Ikiza cya corona nibyo cyaje gifite imbaraga zikomeye cyane cyane mu gihe n'abantu bari bafite uburyo bwo kubabeshyaho byabasubije inyuma, ariko kandi bigeze kuri ntariko y'impunzi twari dusanzwe dufite ubuzima bubi n'imibereho itari myiza bitugiraho ingaruka cyane ku buryo n'ibiryo bari basanzwe badupokeza babigabanije. Ubona ko muri iki gihe hari n'abari bavanywe ku biryo bashirwa ku mashiringi ise ntibazigabanijeho, biturushirizaho kudushyira mu buzima mubi.
Nyamara ariko ngo zimwe muri izi mpunzi iracyafite agahenge kubera ko abaturanyi bazo b'abanyagihugu batakironka amasoko y'ibihingwa byabo kubera imodoka zitakija kubifata bitewe n'uburwayi, bityo uwishoboye akaba yaronka nk'igitoki kuri make.
Icyadufashije mu ncamake mbese ni nk'umugisha twabigiriyemo, ubu kubera iyo ubufaranga baduhaye ubari buke, hari ukuntu hafi y'inkambi hari abantu birimiye ibintu by'ibitoke b'abanyankore b'abanyauganda, nabo rero kubera imodoka zikamara zitakiza kubipakira, ibyo bidufasha kenshi kuko nabo byarabadibiye kubigura amafaranga make. Niwo mugisha dufise, ni ukuvuga umuntu arose nubwo 200 aragenda akabona igitoke cyo kurya.
Mu mirire niwo turatungwa n'abenegihugu ba hano mu Buganda, niba twagiye turonka mu incuki nizo zidufashamo hanini, naho ku bintu bijyanye n'ibyo kurya bagenda badufasha muri UN ntabwo bishobora kudutunga ukwezi kose gushoboye guhera. Ko turashima Imana cyane kubera twahasanze bene data bakatwakira twatubanye neza mu giturage cyacu, ariko byiza mwo dutereye akamo namwe mwebwe muturabire imbere kugira ngo natwe turonke irasi ikwiye kugira natwe tugira amagara meza nk'abandi kuko abana ho umuntu w'umumama cyangwa umupapa ariye rimwe ariye mu ijoro gusa saa sita yahebeye abana usanga ari ikibazo gikomeye.
Umuvugizi w'ishyirahamwe rishinzwe impunzi ku isi HCR muri Uganda, Aslam Khan, yabwiye Ijwi rya Amerika yuko kugabanya kw'ibiribwa bari basanzwe baha impunzi hamwe n'amafaranga zimwe zafataga byatewe n'uko ibihugu bitandukanye byatangaga amafaranga yahabwaga izi impunzi no kugura ibiribwa byayagabanyije, ibindi bikayahagarika burundu kubera ko nabyo birimo guhangana n'ikibazo cy'icyorezo cya COVID-19. Hagati aho si ikibazo cy'inzara gusa, ahubwo n'impunzi nazo zahuye n'iki kibazo cy'uburwayi bwa korona, ku buryo mu gihugu hamaze kubonekamo bamwe mu mpunzi banduye iki cyorezo. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tujye noneho mu Rwanda. Kuwa kabiri w'iki cyumweru, Ijwi rya Amerika ryabagejejeho inkuru ivuga ko umuhungu w'umunyenganda Mironko François Xavier, witwa Jean-Pierre Mironko, afunzwe azira ibyo ubugenzacyaha bwise kwiba umuriro w'ikigo cy'ingufu n'amashanyarazi mu Rwanda, REG. Mu kiganiro cyihariye yahaye Ijwi rya Amerika, umunyenganda Mironko yavuze ko mu biganiro yagiranye n'umuhungu we yasanze afunzwe azira karengane. Nk'uko yabisobanuriye umunyamakuru Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa, umunyenganda Mironko arumvikanisha ko gucibwa intege mu mikorere bimaze iminsi.
Ako gambane gashingiye kuri by'uwo mwana ejo yambwiye. Nanabwiye n'umushinjacyaha impamvu mbivuga, bagiye muri kabine z'imiriro ziri hanze barafotora, baragenda baramufunga, barangije bajya muri urwo ruganda barajagajaga, barandika ibintu byose, nta muntu uhari, ntaki nyiraho ngaho. Rero nawe ubwawe ubyumve, nta kuntu umuntu yaza kurega amashanyarazi ari hanze afite aho acanira, urwo n'uruganda aruvemo agenda mu rwa kabiri narwo rufite kabine yabo muriyo aho uturuke utagize aho urira nawo ngo ajyemo naho afungure ajyemo abare ndetse atahe ejo yongera agaruka ajye no mu rundi ejo bundi yongera agaruke umveze rwabaye mu rwarege ntabwo kiri urwanjye. Nkavuga ubwo se akarengane karenza ko nakahe, nta nubwo ari n'akarengane gusa, ntagasuzuguro gakabije, ni nkaho mbeze ibyo bintu bitagira nyirabyo.
Kumva ngo Mironko yibye umuriro, abantu baratekereje Mironko yakenye kugeraho kwiba umuriro.
Ntagahinda ni ikibazo gikomeye. Ara kandi nari nibagiye umwana yambwiye yuko ejo ngo umwe muri bo yaravuze ngo bazamwumvisha. Avuga se muri iki gihugu n'isi uyu munsi turimo abantu bakivuga bacyo ngo bazumvisha abandi, kandi koko bakabikora.
Hagati yawe n'ikigo cy'igihugu cy'amashanyarazi REG muri gukorana mute, hari ubwo muri kuvuga nabimeze bite?
Nagiye muri REG ndababaza ntibyagenze bite, ati umwana wawe yibye umuriro, none dukora iki, ko nakoranye namwe kuva kera, ibyo bintu ntabyumva, n'inganda zose zigikora uretse n'iza plastike n'izo nari mfite zose, ko n'ibyo bintu ntigeze mbyumva byagenze bite. None ubwo zidakora, ubu nibwo bagiye kwiba umuriro, ubwo se bari kugira bate, nta n'icyo bawukoresha. Ati noneho icyo twakumarira, uraduha amafaranga miliyoni 10 umwana wawe tura telefone ugende bamuguhe. Narirukanze amafaranga ubwanjye, izo amafaranga ndaterura njyana kuri banki bari bambwiye, ndirukanka no muri REG ako kanya, banteraho amakashi bati ngaho ugende ujye aho bamufungiye igikondo, turabahamagara bamurekure. Ndagenda ngezeyo umuntu wo muri REG ati ahubwo dosiye maje kuyohereza mu bushinjacyaha.
Nkurikije ibyo mumaze kudusobanurira, umuntu ashobora kumva ko hagati ya Jean Pierre Mironko n'abantu ba REG bashobora kuba barateranye amagambo
cyane, n'uwezi bagiye kumubwira ngo bazamwumvisha, uretse kuba bifashe nk'umwana abona ko nta bantu bashyira mu gaciro bakora ibyo bintu. Reka nkubwire ikintu kimwe kwa munyamakuru, kiriya kigo ni ikigo gicuruza, natwe turacuruza. Njye uko nkizi najyaga nkibona mbona uko abantu bitwara kuva kera, njye nabonye bafitemo abaterabwoba, mbeze n'uko bagize bamaze guhahamura abantu, abantu bagenda bakigabiza ikigo nka kiriya gikinze bakagikinguza bakajya mu nganda bakazijagajura umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu, urumva koko nta kindi kigenderewe.
Ntabwo tuzi ibizava mu butabera igihe yawe umwere mwiteguye kurega ko babandurije izina.
Ibyo ngibyo twareka tukamanza tukamera uko bimera, twashaka ko tuvugana tukavugana nk'abacuruzi, kuko njye mbafata nk'abacuruzi, ntabwo ari abacamanza. N'iyo cyaba gikomeye n'ibyacu byarakomeye, bigenda bigira ibibazo biturutse ku mpamvu nk'izi ngizi. Unyibukije akantu ngiragera mu mubwira, umunsi umwe uriya mwana nanone avuye i Burayi ari mu biro turimo tuganira, bamukuye ku kibuga cy'indege aje kundamutsa, ngiye kubona mbona haje abantu mu biro byanjye bati hano hanze hari umuyobozi w'akarere ka Kicukiro witwa Ndamage Jire ntimubwira yinjira batoya bati ngwino hano hanze ndagenda mpageze nsanga abapolisi abayobozi abanyamakuru nk'ibyo bijya gusa n'ibyo ngibyo baragenda baranzengurutsa ikigo cyose nabwo navugiye amagambo ntagomba kuvuga ngo ndazira iki waruguru w'iwanjye nkureho no kwa padiri ngo ntabwo twigeze tuharura barancunaguza ntibyarekeyeho ubu nabyibutse uyu munsi buriya harafunze Jire yavuze ati no atahubwo ngiye gufunga araza ashyiraho ingufuri ku ruganda uruganda urwo ngurwo nguma kumwirukankaho erega byagiye biba kenshi ku buryo nageze aho nanazinukwa nkatinya no kujyayo
amaherezo
amaherezo nyine ubu ngubu byagiye hagaragara kuko byatangiye kuvugwa ngiye kubishyira hagaragara ibi bintu bibiri ntabwo ari gusa kumva buri munsi umwe w'akarere yaje yafunze araza kukubwira ngo kora ibi n'ibi akwigisha uko ucuruza gukubita umugabo cyane wagera ukamumara ubwoba nta kuntu bishoboka kugira ngo abantu baze bafate izina mirongo nakoreye imyaka n'imyaka ngo bavuge ngo barajya kuryica uko bishakiye abanyarwanda baca umugani ngo bishya bishyira bishyitse nkaweze ko niba bafashe umuntu bakajya kuvuga ngo ni mirongo bafunze abo babyumva urumva ibyo bintu wabyihanganira rinde umwana ejo naramubonye nicuza n'icyatumye njya kumureba nakubeshye natangiye kuva nyinjoro nanariza ruriya ruganda rwari mu nganda zikomeye rwa plastike rwazize abanyarwanda kwirirwa bancunaguza ukagenda uwo wuhuye nawe akagucunaguza ngo dore ngo biriya bishaje uteze ko biriya nabyubatse nkiri muto ukumva barakwigisha ibyo ujya gukora ukumva umuntu w'umuturage aragutelefonye ngo mirongo ukagira ngo uri mubyara we wumva izina rihindutse nk'umubyara wabo ibyo bibwira barimo baranyimajina ntabwo banzi ntabwo bazi mirongo icyaricyo mirongo nabaye umunyenganda wa mbere w'umunyarwanda nkorera u Rwanda n'ubu ndacyarukorera n'ubwo nshaje bwose aho biha kuvuga ngo baracafishe izina rya mirongo ntabyo bashobora nta n'ibyo bazashobora
mirongo Francois ndabashimye ku kiganiro muhaye Radio Ijwi rya Amerika
namwe murakoze ndabashimye
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tugeze ku mwanya dusangira kimwe mu bintu byaranze itariki ya 26 y'ukwa gatandatu nk'uyu munsi mu mateka habayeho turashyigezwaho na Venuste Nshimiyimana.
Ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka w'1979 Mohamed Ali icyamamare mu mukino w'amakofi yatangaje ko abusezeyeho yari afite imyaka 37 hari hashize umwaka kayongeye kwisubiza ikamba rye yari yambuwe na Leo Spinks ubwo hari hashize imyaka 5 Mohamed Ali ahuriye na George Foreman ikinshasa mu mukino wabereye kuri stadi wa 20 Gicurasi imbere y'abantu 50,000 kugira ngo president Mobutu Sese Seko abazane mu gihugu cye yari yishyuye miliyoni 10 z'amadolari ariko ibyo gusezera ku mukino ntibyatinze Mohamed Ali yari yaramenyereye iraha kandi rirahenda ku buryo amafaranga ye yagiye akendera mu mwaka w'1980 Mohamed Ali yasubiye gukina kubera ko ubukungu bwari butangiye kwifata nabi ahura n'umuteramakofi Larry Holmes bamwemereye miliyoni 8 z'amadolari yatsindwa icyo gihe Holmes yaramutsinze umwaka wakurikiyeho ahura n'uwitwa Trevor Burdick nawe aramutsinda icyo gihe yahise yigira inama idakuka yo gusezera burundu yari afite imyaka 40 yaje no kurwara indwara yo gususumira yitabye imana ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2016 afite imyaka 74.
Venuste Nshimiyimana ni we tugeje ku musozo w'ibiganiro twe twabateguriye kuri iyi saha nshuti banywanyi ba Radio Ijwi ry'Amerika turashimiye cyane ko mwateze amatwi nshimiye kandi na bagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro aho baherereye hose mu ngo zabo uwadufashije kwegeranya ibiganiro ni Makubiri Yaboro kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenie Mukankusi tubasezeye tubifuriza amahoro n'amahirwe mwese aho muri hose tubararikiye kandi ibindi biganiro bya radiyo yanyu Ijwi rya Amerika mukomeze kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya korona
radiyo Ijwi rya Amerika yabaye Subito chachu Radio Ich bin ja America yo Ya bayi Subito chachu Mugucheri
cy'Uburundi yabaye isubizo cyacu.